Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika bagiri Washington DC mukinundi ni kinyarwanda mu Burundi tuli ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Muri yo shuti mwese muduteza matwi ni Fidel Nyonga abaramutse abayikaze mu makuru ya kakanya. Mu Burundi amafaranga arenga miliyaridi 4 y'amarundi niyo atinjira mu kigega cha leta avuye mu gisata cinzahabu n'umundi butare.
Inyigisho igamije gushira ku gihe abo batanga kore bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakori n'amatagiko.
Uyo ni Stani Ngendakumana avugira ikigo OBR kijejwe gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi. Uyu munsi kwa gatanu perezida w'ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yuguruye icyicaro cy'iryo shyirahamwe muri Afurika y'Ubuseruko kiri Kigali mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye ikesi uno munsi kwa gatanu mu masezerano y'i Paris yerekeye ihindagurika ry'ibihe. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutangure muri Afurika aho abajejwe umutekano muri Somalia barashe kuba ariko bagira imyiyerekano. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iryo bara ryabereye ku mugwa mukuru mu Mogadisho uyu munsi ku wa gatanu. Inyuma yaho ibisasu bikomeye biturikiye ku kibanza cy'indege gikuru, maze abapolisi bagaca bakoresha imodoka za gisirikare mu kuzibira amabarabara makuru yariko abera ko myiyerekano. Urwo ruhagarara rwaduse amasaha make inyuma yaho abategetsi ba leta ya Somalia hamwe n'abakuru mirwi rwanyu ubutegetsi batangarije ko inkoho zasanye mu micungaro yo kukirimba kwa perezida muri iri joro ryakeye. Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed ari mu yabira muri iki gihe igenekezo y'umunani ry'ukwezi kwa kabiri. Amatora yari kubera ko yarenganye atanyishyuye ibibazo ijanye n'ukuntu amatora yatunganywa zibonetse. Inkuru zasanye zatanguye kumvikana nyuma yaho umushikiranganji wa mbere Hassan al-Kaira atangurije imyiyerekano yo kwiyamiriza leta. Mu ijambo yashikirije yavuze ko insoro zarashwe zaguye ku kibanza cy'indege. Igihe abagira imyiyerekano bariko barahunga, bamwe muri bo bagabishije leta ko ivyo bitero vyo kwihora bishobora gutuma haba ubwicanyi ukabije. Ishirahamwe mpuzamakungu ryama ryateye akamo abategetsi ba Somalia kabasaba gutorera inyishu mu buryo bwihutirwa ibibazo biri hagati y'abanyapolitika.
Urakoze Frederic. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye ikesi uno munsi kuwa gatanu mu masezerano y'i Paris yerekeye ihindagurika ry'ibihe. Iyo ngingo yafashwe uno munsi kuwa gatanu yatanze icyizere gikomeye ko Amerika izokongereza intererano y'amafaranga agenewe gufasha ibihugu bikenye kwijukira amasoko ntanga nguvu atagera mirimo y'idukikije hamwe no guhangana n'ibihe bigenda birahindagurika mu gihe isitera ishuha kurushiriza. Perezida Trump yavuye mu masezerano y'i Paris yatewe ku igikumu mu mwaka w'2015. Yanase gutanga 2/3 by'imiliyadi 3 z'amadora yari yemeye gutangwa n'uwo yari yasubiriye Perezida Barack Obama yaragenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere guhangana n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi. Yamara yaratanze amafaranga agenewe kubaka uburyo ukoresha imishwarara y'izuba muri Afrika no gukingira abanyagihugu ibihuhusi n'imyuzure muri Aziya. Ivyo vyari mu mugambi w'imfashanyo ijejwe iterambere mu makungu. Hari icyizere kinini ko leta ya Biden izoshyira mu bikorwa umuhango wayo wo gutanga amafaranga yemeye agenewe gufasha ibihugu bikenye guhangana n'icyo kibazo. Mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2020, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaragabishije ibihugu bitunze ko biriko birikwega umuhango vyemeye w'imiliyaridi 100 y'amadola ku mwaka agenewe gufasha ibihugu bikenye kwijukira amasoko ntanga nguvu atagera imirimo idukikije hamwe no guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Muri Myanmar imyiyerekano y'abanyagihugu bagwanya kudeta yanse gucureha. Amahanga atanguye gufatira ibihano abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'abanyagihugu. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi.
Kudeta imaze ibyumweru bitatu ibaye. Abaturage nabo bamaze ibyumweru bitatu mu myigaragambyo badatinya abasirikari nabo buzuye mu mihanda buri gihe biteguye intambara. Ku itariki ya 9 y'uku kwezi abasirikare bakoresheje amasasu y'intambara umukobwa w'imyaka 20 wakomerekejwe n'isasu mu mutwe yitabye Imana uyu munsi. Niwe muntu wa mbere kugeza ubu uzwi uguye muri imyigaragambyo. Uyu munsi kandi usibye abaturage basanzwe byibura 3/4 by'abakozi ba leta nabo bahagaritse akazi bajya kwifatanya n'abandi baturage mu myigaragambyo. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, Canada n'Ubwongereza nabo bashyize ibihano ku gatsiko k'abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar. Canada ivuga ko yahanye abajenerali 9 naho Ubwongereza buvuga 3. Muri ibi bihano harimo kubima visa zo kujya muri ibi bihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Dominic Raab yatangaje ko bazafatanya n'inshuti mu rwego mpuzamahanga kugira ngo baryoze igisirikare cya Myanmar amabi gikora ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kandi baharanire ubutabera bw'abaturage ba Myanmar.
Tugushimire Thomas. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hijya no hino ku isi Radio Jwi d'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi amafaranga arenga miliyari 4 y'amarundi niyo atinjira mu kigega cya leta avuye mu gisata cy'inzahabu n'ubundi butare. Ikigo Ober kijejwe gutoza amakori n'amatagisi cyabishyikirije mu nyigisho kimaze iminsi cyatunganirije abimba inzahabu n'abacukura yandi mabuye y'agaciro mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claven iyo nkuru ari mu Rwanda.
Igisata cyo kwimba inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro nico cyabwirizwa kwinjiriza leta amafaranga menshi nk'uko bivugwa n'ikigo Ober kijeje gutoza amakori n'amatagisi. Gusa ico kigo gitangazwa n'uko atariko bimeze. Ico kigo cerekana ko babwirizwa kwinjira n'imiburiburi ayarenga miliyoni 5 y'amadolari ya Amerika ariko kubo ataningice cayo cinjira. Ni muri iyo ntumbero guhera ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu wa gatanu ico kigo catunganirije inyigisho abakora muri ico gisata cinzahabu. Standing and Akumana umuvugizi wa Ober yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari mu ntumbero yo kwigisha amategeko abakora ako kazi kugira ngo bashobore gutanga amakori n'amatagisi menshi.
Amategeko agenga amakori n'amatagisi aheruka guhinyanyurwa na cyane cyane mu gisata cyo gucukura ubutare n'agataka. Izo nyigisho zigamije gushyira ku gihe abo batanga kori bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakori n'amatagisi ufatiye ku mirimo bajejwe iyo gucukura no kudandaza ubutare.
Intara z'uburaruko cyane cyane intara ya Muyinga yatowe kuberamo izo nyigisho kubera ari yivamo inzahabu nyinshi kuruta ahandi. Abakorera akazi ko kwimba inzahabu muri komine Butihinda imwe mu zigize intara ya Muyinga yimbuka inzahabu kurusha ahandi bo bavuga ko gutanga amakuru n'amatagisi atavyo bazi. Uwimana Jean-Claude arongo irunani gwabo bimba inzahabu koperative kundakazi avuga ko ico bo bazi ari amafaranga batanga mu kigo kijejwe kugenzura ubucukuzi bw'inzahabu gusa.
Numvuga yuko twende umuhotewe turi abantu batoya dushobora nawe kuriha iryo kori kandi gusaba turi hambere kubusata de pase nini baturihira ni ukuvuga nk'ibyo 5 by'amadolari cyangwa iyo duwa fixe $600 n'utundi tubundi no muri yambere nyuma twarabiye bakatubwira yuko ata kintu na kimwe tutasubira kuriha ari uko bazaza barakura ko iyo mvengo gusa ibindi byose akaba bazobyimenyanira namwebwe mu bintu by'amakori. Rero uno munsi twumvise ikindi gishasha ugatusanga ariyo amafaranga bo barekipe kandi atari bo bazinze izo nzahabu atari bo bazinze.
Izo nyigisho zaratumiwemo n'abajejwe intwaro kuko ari bo babwirizwa guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange amakori n'amatagisi. Uyu ari mu nama mpanuzi wa jambo ya komine Butihinda abona ko umuti ari uko amategeko yo gutoza amatagisi mu bimba amabuye y'agaciro yomenyeshwa abo vyega.
Twibaza ko abantu bamaze kumenya amategeko abakora icyo gikogwa wosanga bagwiriye mu ntumbero y'uko amatagisi n'amakori abwira. Biragaragara ko hariho amatunga kama twahawe n'Imana mugabo ntiyinziza umwimbu cyane nk'uko byategezwa kugenda kuko uravye y'imisozi imwe usanga irimo amabuye y'agaciro aheframiki. Iyi misenyi y'amakariyeri usanga henshi atarimo aracukurwa kukubera abene gihugu bari kuyacukura usanga batazi amategeko avyerekeye.
abagwanya ibiturire bobo badomorotoki kwico gisata ciziziwe n'ibiturire gusa. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom gishinze kugwanya ibiturire abona ko ari cyo gituma ico gisata c'ubutare atakinini giterera mu butunzi bw'igihugu.
Usanga leta n'igihugu bironka ubusa ugacha usanga abantu bari mu gisata c'ubutare nibo bunguka cyane gusumba nk'ubu ndabahakarorero mu mwaka uheze leta yavuze ko yashoye ibiro hafi amajana 5 biringa gatoyi byinzahabu mugabo ku isoko mpuzamakungu ivyo Burundi bwashoye birenga itoni 2. Umuntu aca yibaza none hafi ibiri 1500 byinzahabu byagiye hehe, amafaranga yavyaciye aja hehe? Igisata rero cinzahabu ni gisata kirimo ubusuma, kirimo igiturire co gwego hejuru. Kandi ntituhava twibaza neza yuko bamwe bari mu butegetsi n'abari bwegereye bari kure yavyo cyane.
Mu mwaka w'2019 ubushikiranganje bw'ubutare na gataka bwerekanye ko bwinjije mu kigega ca leta ayarenga miliyaridi 6 y'abikigo Robert cyo kimwe n'ishami Oricom rigwanya ibiturire barahuriza ko ayo mafaranga ari make ugereranije n'agaciro k'inzahabu ku isoko mpuzamakungu. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubyishwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Mulongwe iherereye mu ntara ya Kivuye mu Bumanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zitangaza ko zihangayikishijwe n'ingingo y'ishyirahamwe rya HCR ryafashe yo kugabanya ibizuku izo mpunzi zari zisanzwe zikoresha mu guteka. Ku ruhande rwa HCR ivuga ko yafashe iyo ngingo bitewe n'uko ifashanyo yari isanzwe ikoresha yagabanutse. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Mulongwe.
Turiko turaraba neza ko guhera ku itaye imwe gushika ku itaye 3 bahora bapokera ibizuku ibiro 6 ariko uyu mwaka w'2021 ntitwomenye ukungene bya byapfungutse. Ubu bariko bapokeza ibiro 3 bagiye kuzodupokeza ibiro 3.5 hanyuma guhera ku itaye 4-5 zahora zipokera 9 ariko bagiye kuzopokeza ibiro 5 guhera ku itaye 6 itaye 9 bahora bapokeye ibiro 12 ariko bagiye kuzopokeye ibiro 8 guhera ku itaye 10 gushika kuduga bahora bapokeye ibiro 16 ariko bagiye kuzopokera ibiri 10
twebwe nk'impunzi zo ngahe Murongwe na cyane cyane nka twebwe abakenyezi ikibazo cyo kugabanya ibizuku bahora badupokeza hakuru twebwe abakenyezi ni twebwe cyakoze ko cyane cyatubabaje cyane gose na karivyo bahora baduha byahora ari bikeye mugabo byafasha none ubu hoho bagabanije ntibone ingene bigiye kugenda ubu kuvuga ibidukikije nk'ibijyanye n'ibiti nga hafi y'ikambi nta bigihari isigaye imisozi igaragara kubera ukuntu umuntu azaja kurondera uduku itwo gucana ubuzeza turinda kuja kure kuko ibiro 3 nibizuku 3 nyene cyo cusanga ataco biri bikumarira kuja kure kuja kurondera izo nkikure ni hahandi hari insecurity dusanzwe twoho nk'abamama tubangamirwa cyane iyo tugiye inyuma y'ikambi tugiye gusenya hari habaviyogwa niyo wobugiye mu murima barakuviyora hakana gusanze muri mu murima n'abandi harigira babahohotera hakana gusanze mu ipoli wagiye gusenya urondera udukwe none twebwe nk'impunzi kabisa zo ngahe Murongwe turabona ingingo zose ziriko zirafatirwa kuri twebwe ntizitworohereza kabisa ntituzi ko asere yaduhebye nuko bakitufise kamaboko botuma batubwira yuko aha bananiwe ngaha muri Kongo bananiwe no gutunga impunzi
ibizuku kuba babipunguje batugiriye nabi nkuko turashobora kugenda kutugiye gusenya iyo kure bakatugirira nabi nka twebwe abakobwa bakatugirira nabi iyo bamaze kutugirira nabi nta muntu ashobora gutaha nuko uvuga rero barashobora kongeza kwivya bizuku nimba naho bavuga ko baduhevye babivuge nimba bavuga ko bananiwe hama natwe tumenye ingene tugira
byukuri itumaze kumva iki kintu cyuko ibizuku bagabanije bafatiye ku biro bahora baduha bakaba babigabanije cyane namwaburya twahora twidoga kari bike mugabo bongo byabike bongeye kubigabanya twabogize ubwoba bwinshi bivanye nuko hirya no hino inyuma y'inkambi hatameze neza tugiye kurondera udukwi benshi baragira ingorane kandi nk'abantu baba mama bobo n'ibintu bidasha nibara ntiworaba ibintu bakoregwayo bagiye kurondera udukwi natwebwe rero ngo tugace twiyumvira none gabaje kibizuku byafasha ubuhoho mu bidukikije hoho bizogenda gute amashamba zohona kandi afise akamaro kanini kuba ku buzima bw'abantu aho hose tukaraba tukati ibi bintu
tugushimire Vedaste. Uyu munsi kwa gatanu perezida w'ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yuguruye icyicaro cy'iryo shyirahamwe muri Afrika y'ubuseruko kiri Kigali mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda arabiducira ku mayange ari Kigali.
Kuri wa gatanu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yafunguye ishami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe riri Kigali mu Rwanda. Iri shami FIFA Regional Development Office mu rurimi rw'icyongereza rizajya rikurikirana ibikorwa n'imishinga y'umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Muri uyu muhango hari kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Birutana, Minisitiri wa Siporo Mimosa Munyangaju. Perezida wa FIFA Gianni Infantino yatangaje ko impamvu u Rwanda rwatoranyijwe ngo rukirwemo iri shami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe ari uko iki gihugu kigaragara gaza umuhate mu guteza imbere umupira w'amaguru. Ikindi kandi ngo Rwanda ni igihugu cyiza gishobora kuba icyitegererezo no mu zindi nzego zitari umupira w'amaguru. Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yashimiye ubuyobozi bwa FIFA avuga ko Leta y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo ubufatanye hagati y'impande zombi buzarusheho gutera imbere kandi ngo ntakabuza ibyo biyemeje bizagerwaho. Ku ruhande rwa Minisiteri ya Siporo basanga iri shami rifunguwe i Kigali ari amahirwe akomeye azafasha u Rwanda mu iterambere ry'umupira w'amaguru hibandwa ku mikino y'abakiri bato. Mimosa Munyangaju uyobora iyi minisiteri afite icyizere ko bazaboneraho kwifashisha iki cyicaro no mu yindi mishinga itandukanye.
Mu biganiro mu bufatanye na FIFA mu mubano dufitanye na FIFA bizatworohera noneho no gushaka n'izindi proje nubwo baba batazifite ariko dushobora kubagezaho bakazigaho babona ziteza imbere umupira w'amaguru tukaba twabyungukira mu cyatu twabikora.
Muri Afurika hari amashami atatu y'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ayo mashami ari Johannesburg muri Afurika y'Epfo, i Dakar muri Senegal ni Kigali mu Rwanda. Iri shami ryo mu Rwanda risimbuye iryari risanzwe riri Addis Abeba muri Ethiopia. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball kuri uyu wa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinnye umukino wayo wa gatatu mu majonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani. Muri uyu mukino u Rwanda rwatsinze Sudani y'Epfo amanota 62-58. Usibye Sudani y'Epfo, itsinda rya kane u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora ririmo kandi Nigeria na Mali. Ejo ndi kwa gatatu u Rwanda rwabanje gutsindwa na Mali, kwa kane rurongera rutsindwa na Nigeria. Iyi mikino irimo kubera mu mujyi wa Monastir muri Tunisia ku matsinda atatu, andi matsinda abiri asigaye akaba arimo gukinira Yaounde muri Kameruni. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari irimo kwitabira aya majonjora mu rwego rwo kwipima kuko isanzwe ifite itike yo kuzakina Afrobasket ikesha kuba iri rushanwa rizabera mu Rwanda. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Urakoze Jean Claude. Abarundi baba mu mahanga hamwe n'abari mu gihugu hagati biganye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'icyongereza mu myaka 39 heze baragiye hamwe barashinga ikibanza bahurirako kugira ngo baje hamwe bafashanye bongere bafashe igihugu cyabibarutse bimwe mu bikorwa bishinze no kurabira hamwe ukuntu mu buhinga n'ubumenyi barahuye boshobora gutanga intererano yabo mu byerekeye gukomeza inyigisho gutsimbataza umutima w'ubumwe n'urukundo. Muri iki gice cy'ikiganiro cyuzuye bahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije baravuga hanini ukuntu bashoboye gutorana inyuma y'iyo myaka 39 irangiye. Frederic Nkundikije aratangura tubwira abatumire biwe.
Turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe. Muramutse neza Jean-Marie Nahayo.
Muramutse Frederic.
Murakomeye?
Yego turashimira Imana.
Jean-Marie Nahayo hano muri ibi kandi kirangiranwa azi ku kazina Baby John, abenshi bamuzi kuri ako kazina ngira arahabwa mu kanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Halis Niyondagara nawe nyene afise uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi. Halis Niyondagara ari mu gisagara ca Los Angeles muri leta ya California muri Leta Zunze Amerika. Mwiriwe neza Halis.
Mwiriwe neza Fredi. Murakoze kutwakira.
Murakomeye.
Yego tumeze neza turashima. Yego
mwebwe muri muririnze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri Leta Zunze Amerika nkaho Professor Athanase ari nawe nyine duhava tuganira.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Athanase Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri Leta ya Chicago. Murakomeye Athanase.
Enda komeje, ego ndi muri leta za ino ndi mu gisagara cha Chicago.
Akabeho kabagejeje he, ndabona ibice byinshi bya leta z'umwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe.
Aho byagoye gose biheruka kuja hanze hati iminsi ndi boraba. Mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze. Kusanzwe.
Ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas.
Nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya. Twe twarabimenyereye.
Ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri na naho nahavuze naciye ku mayange dutangure kuri Madame Alice Niyondagara.
Jewe urumva mba muri California maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwumva icyo mwifuza ko ndababwira.
Mukore iki aho i Los Angeles?
Ngaha jewe ndigisha muri community college ndizi icyongereza kuko ni uwo mwuga wanjye nibyo nari narize.
Ni byiza cyane rwose. Reka na Jean Marie Nahayi Baby John mu twidondore.
Jean Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio. Ubu ndi mu Bufaransa nazungurutse gatoyi narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma nzagaruka mu Bufaransa ndacabandanya gucuranga na jewe ndafise abana urumva inyamyaka tumaze tuvuye mu university hariya
simike nivyo egome professeur Athanase Gahungu
egome baby ubaske banyita papi
John. Ni vyiza cyane rwose turi kumwe kandi na Professor Athanase Gahungu abanywa muri radio Ijwi rya Amerika bamenyereye muri ikiganiro muri isanga n'abanyene reka tumuhakanya twidondere mu majambo make cyane rwose. Professor Athanase Gahungu
jewe nitwa Athanase Gahungu hanyuma nkaba icyongereza hamwe na Jean Marie hamwe na Alice nkaba na Gino mu 1992 ndumwarimu ndumu profesor w'abantu bagomba gutwara amashuri nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University. Nta bindi mfite byo kwidondora n'ibyo nkeneye ndumwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero imbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mukahanahana amakuru mukaramukanya mukiukanya utwakira nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse Athanase Gahungu ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Twaranezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise ndamaze kumubona jamari kuva tuvuye i Burundi mu 1983 sindasubira kumubona ndamwumva kandi bindakeneye mbere no kumva yuko yoririmba ko yahora aririmba. Yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dushobora gutoratorana tukaganira nk'uko hoba hari ejo ubu benshi kubera nyine bumvaga kubonana. Ubu niko ndabimbira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya nashoboye kubona bushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na gurupe y'iwacu twayise ngo campus kamenge babe campus
Mutanga.
Oya ntiworaba biraryoshe rwose.
Biraryoshe ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yarari kitoroshe wabigenje gute Professor Athanase Gahungu?
Oya koroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva nkino dusanzwe twari umupfasoni Alice nari nzi ko ari muri California hanyuma ngubu naramucaho nkamubaza mbega hari abandi bomenya akambwira ati jewe nomenya ubu ati cyane na munsi jewe ndafise umugenzi ashobora kuba zinaka. Hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Methode Ndikumana yari amaze kwitaba Imana na wene agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hariho twakoranye mu byawe ni hariho twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutora tora na gutyo gutye ubu turamaze kuba benshi ico gihe twaragize ikintu bita blog iyo blog tukaza turandika mu tuntu tugahanahana amafoto tugatwenga turagende twa jewe namaze kumera imvi abandi bataramera imvi ibyo byose byaratumye byaratyoheje ibiganiro
imyaka
rero
imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba yamaze kuronka imvi
birashika
reka tubaze na mufasoni Alice niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyimvi igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute
nashaka gushimira cyane kubona yaragize icyo kiciro kandi hari imyaka mike nibaza ko hari nk'imyaka itanu cyangwa itandatu abitanguye aturondera twese arondera aradushyira hamwe ni cyari ikintu cyiza nyine dusubira ku bya kera tugatwenga nyine twagiye muri Tanzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize na glace n'ibintu biteye akamwemwe kubona iyi myaka yose hari imyaka 29 mbago ku Kamengo nta myaka igeze nka kugahitana yavuze mirongo ine ejo uko tusubira kubona abo bantu mwicaranye ni extraordinaire njyewe iyo ndiko ndaganira na gurupu kuri WhatsApp birampa akanyamuneza kenshi ushobora kumva aho umengo uri kumwe n'abamwitayi abantu bakuzi kuva kera ni icyiyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushikaho
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu aravye ku biganiro byanyu arabona ko ni muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose Tanazi yasabye ko na Bibi Jean na nyene Jean Marie Nhayo yogira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba numwa kibandanya mu kanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera ndabura akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuduha tukakumviririza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na Jean nashimye cyane cy'imviro umugambi Atanazi yatanguje kuko naho jewe ntashoboye kubandara ngo mpeze nk'abandi nagumanye icyimviro cyiza suveniri nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri naguma nibaza intore abantu twabisangira ni bande ndi muri za Nepale za Mozambique na hene ngasanga atanu donc ubu ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane siturire nkatse yo mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaja muri South Korea America donc je nka sinari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donc ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi groupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jeune cyangwa imvi zica zigabanuka ni mode ajya ugize tuvi dukenye bibiri yari mode na byo
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Professor Atanazi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twa turirimbo twawe reka twumvise
yego hari uturirimbo Baby John hari uturirimbo twese twishuri twari tuzi nire nka kakandi ka
igiti cy'urukundo ngira
karaje ngako
ciye
Ruti muduteza matwi aniho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil de Yehu. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri micro ari kumwe naje Fidene yo ngabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahigwe, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.